mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Mwiriwe nchuti bakunze muteze amatwi ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri sita gatano muri kumwe na Jodiane na hazungiye kubashikiriza amakuru twafitiye muri kano kanya. Umugambwe SNL utavuga rumwe na leta mu Burundi uriyamiriza itabwa muri yompi y'abanywanyi bawe 9 bagirizwa guturira ingoro yabo iri muri commune ya Biraba mu ntara ya Bujumbura.
Birateye agahinda n'isoni ko haba ingendo zigayitse z'abantu bashaka kuza gutumwanya ngo bariko baraturira ibyo baturira none n'ibituriye aha muri abantu ibyo byiyumviro biriho bica bivaye.
Uyu akaba ari Gatongwatsa aramutswa SNL avuga kuretse kwicaha abanywanyi biwe bagirizwa kitagira ishingiro kubwiwe batimirije banacika intege. Idonido yo nkuru ni mukanyisase muri aba hafi ya maradio yanyu. Ako tuyahere mu by'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari abantu batatu ari bamaze kumenyekana ko baguye mu mirwano yongeye kuvuka ku mugoroba w'ejo kwa gatandatu abagati y'abarwanyi b'abamayimayi na turwaneho muri sector ya Rurenge turi muri territoire ya Fizi ntara ya Kivu y'Epfo muri Congo. Ni nkuru bimenyesha amakuru ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo yanyarukiye uvira kutabiko vyifashe.
Ubuyobozi bwa komine ya Minembwe iri mu birometero bigera kuri 300 n'umujyi wa Bukavu uvuga yuko bwaraye bwakiriye muri santere mu Madego impunzi zo kwirumba mu mashya mu rutigita no kumonya zaraye zihunze imigwano yarayibaye hagati ya twirwaneho abanyamurenge n'inyeshamba z'abamayimayi z'umubwoko bw'abafurero ababembe ndetse n'abanyimbu. Imigwano yabereye gisanye no kwirumba aho abantu batatu ari bo baguye muri iyo migwano abandi bane barakomereka. Chef Semoro Karaha ni umuyobozi wa lokalite ya Runundu Kabingo yarayibereye muri iyo migwano yatangiye atubwira uko byagenze muri ayo magambo.
Intambara y'ijo abana ngo baragiye batukujebaho baragira inka mu gitondo kare kare abana batatu kilari bagiye gutera kuko bari mu kujiruje ngo ntabasoze ngo barangize ngo bashike bama bahura na mayimayi ya mibara ngo barase nabo bararasa naho hama hagwa umwana umwe naho abandi babiri baragana mayimayi ya mizira tera kwirumba irarwana kugeza nijoro yagejeje nijoro yayirwana apfa abasore batatu hakomereka abandi nk'abane.
Cyakora ku Rwanda rw'abapfurero batuye muri aka karere k'imisozi miremire ya Minembwe bavuga yuko intandaro y'iyi migwano ari abasore batwirwaneho bagiye gukorera irondo hafi y'ibirindiro by'abagwanyi babo mayimayi bityo bituma bagwa muri ambushe y'abamayimayi. Ubuyobozi bwa sosiyete sivile n'abaturage batuye muri kano karere k'imisozi miremire ya Minembwe bavuze ko bakira nayo bamira kubera izi ntambara zivuka umunsi ku munsi kandi zigahitana ubuzima bw'abaturage b'inzirakarengane. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kibirebera ngo gitegereje amabwiriza azava i Kinshasa bikino mitabu n'umuturage utuye mu Minembwe.
Mu bibugubu FARDC yasiritaye abaturage iragenda safe ihashize umweru bibiri abaturage mbo kubera nyine Imana irabaramira kandi bakoresha ubwenge bwabo bavugana na bamayi n'ubu nyine bari kumwe n'ubu nyine mu gatondo kamugana na shefu mu bibugubugu ambwira ko bari bavugana na bamayi bababwira ati mwishara ngaho nta kibazo nta muturage tuzica twebwe ko turashakisha leta. Nibyerekana ko leta nyimba yarananiwe nibatubwire bareke kudushyira mu kintu cy'igihirahiro ngo barinze oda sizoza ryari ubundi kandi ngo ni abasivire ngo ntibomenye kuvuga ngo yasaba sivire tutoya saba abasivire ni bamayi abasivire ntibokwanga kwikazirisha abasivire ntibokwica abandi turavuga tuti icyo kintu leta yagize uburangare niyo mpamvu hagumye kuba ibibazo.
Ari abaturage b'abanyamurenge abapfurero abanyintu ndetse n'ababembe batuye muri kano karere ka Minembwe mu manama bamaze iminsi bakorana na MONUSCO ndetse n'igisirikare cya Congo FARDC bavuga yuko bamaze amezi abiri basaba igisirikare cya leta Congo FARDC kohereza abasirikare mu turere twa Mirimba Babengwa Gitumba Karambi Pwenzero kugira ngo amahoro agaruke ariko FARDC ikaba itarohereza abo basirikare muri ibyo bice bigenzurwa n'abagwanyi babo mayimayi. Umuyobozi ushinzwe intambara muri aka karere ka Minembwe Colonel Katembo Honore avuga yuko bakomeje gusaba abagwanyi babo mayimayi babiloze bishambuke na twirwaneho gushira imbunda hasi bitabaye ibyo abazatangira kugwanya abandi n'abigisirikare cya leta ya Congo FARDC kikazabagwanya. Biteganyijwe yuko kuri uyu wa mbere tariki ya 24 y'ukwezi kwa gatandatu 2019 Colonel Honore Katembo azakorana ibiganiro n'abaserukira moko atuye mu Minembwe kugira ngo barebe uburyo bashakira umuti izi ntambara za mayimayi na twirwaneho zongeye kuvuka. Vedaste Ngabo kubw'ijwi rya Amerika uvira mu ntara kibwa majyepfo.
Vedaste Ngabo arakenuye mu gihugu cy'u Burundi naho umugambwe CNL mukuru wayo Gatongo Asari yamiriza ihagarikwa n'ifungwa ry'abanywanyi biwe 9 batawe muri yompi nyuma yiturirwa ingoro ya SNL muri commune ya Biraba ni mu ntara ya Bujumbura. Rwasavuga ko icaha bagirizwa ari bo bayituriye kitagira ishingiro akemeza ko bamaze kunguruza urubanza rwabo yugurura ingoro nshasha ku murwa mukuru wa Gitega kwa gatandatu ejo ku mugoroba yamenyesheje ko abaturira ingoro bihenda kuko akaranga mutima mu banywanyi biwe kadasha ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu Nairobi Elojuri Kaneza
Haizigi ya gatonu kwa sayo gururi ngoro z'umugambwe wiwe mushasha munhazi zanduka anyezo Burundi. Kuri wa gatandatu hari hara mkiu mkwa mkuru Gitega. Ya sanganiriwe na wanyuanyi batalibake. Indongo z'umugambwe senere kwego kwiki hugu mngijambori jiwe ya garuse kwa wanyuanyi buwa mugambwe chenda wafungiwe mwiyoro likuru ya mhimba mkisagara cha Bujumbura. Hau bache li urubanza rukibili raho kwa gata tuheze. Inyuma yugu hagari kwa hara hezi nduwiwa gilizwa kuturi ngoro yabo mriko mine nyabiraba munhara ya Bujumbura mure ngerogu Burundi.
Garuse kubibili ya bindu jabaye. Bavuze yo mu Nyabiraba nukuri birateye agahinda n'isoni ku bantu tuvuga yuko turondera amahoro n'iterambere kuri bose ko haba ingendo zigayitse z'abantu bashobora kuza gutumwanya ngo bareko baraturira icyo baturira none nk'ibi bituriye muri abantu ibyo byiyumviro biriho bica bivayo Nyeye uyibomoye ibyumviro muri twebwe twese bica bigenda goma turabo turi sinode ayuko ibyabaye mu Nyabiraba kiretse yuko iyo sentare ishinze ingingo ibi yishinze mugabo nibaza yuko uwavuze ibyo yavuze ejo yihuse kuko abakiriwe urubanza baragunguruje ugiye bagunguruje rero ndi rw'abantu banduka gumwe cyane wundi ngo avuge ngo ni wewe ni wewe ntera kamo mwabantu mwe mwa muri mu mashuri yo gukimanza mwabantu mwa muri mu mutamana kera abashinga ntahe bubahigwa ingene batunganiriza ababituye
rwase yanaboneye hakaryo kuguhanura abanywanyi biwe na cyane cyane kugira ngo birinde inyenda muvano yose yotuma bahagarikwa n'abajejwe intwaro n'inzego z'umutekano
ngire ko ronda bahanura ejo twari mu nama na babura matari bigiye gucose Amwe niho bari bari abandi bari batinya babaserukira hamwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu mukaba muzi yuko ngo umushikiranganje aribwo bujejwe imigambwe iyo mvugo yuko ngo abasenere bikinga gahumbezi ngo bakore inama zitazwi yaravuzwe n'abatari bake muri bo navuye nibaza nti mbega ubwo si byo baryapfunditswe bwaburumva kwibaza no kwibaza nyine uko biri kose icyo bakiza nuko atamuntu yotiza umutware uyu cyanyuriya icyitwazo kugira ngo avuge ngo aha warenze itegeko abasene tugomba kumenya nka mugayo kuko mufite igikorwa uko amategeko avuga menyesha intwaro amasaha 72 imbere y'uko mukora icyo gikorwa mwijoro muririnda kuza muri permanence ko muri icyo gihe murumva bazobagiriza n'ubundi iby'ijoro na kare guwankamaza imwe aterekera habona
Ingoro y'Igitega cyo kimoniza handi umukuru wa senere yagarutse ukamaro kazo
uyu munsi rero turamutse twinjira iyi ngoro y'umugambwe ku mugaragaro urongoye umugambwe ngaha muri Gitega yabivuze imwe na rimwe hariho ibyagirije yuko ngo abasenere ngo mwikinga gahumbezi ngo mukuri inama zo mu kinyegero nimukire kwitwa abakorera mu kinyegero ingoro y'umugambwe ni iwanyu ni y'abarundi bose kuko twebwe nta mahembe dufise uwoza tugana wese afite icyo yokwifuza kubaza canye gushikiriza ngiyi ni address arazotumbera hano ashikirize ikimuri ku mutima hanyuma indongozi izomwumviriza inyishu ayironye nimwashaka gutunganya ibikorwa muraza ngaha
ku munsi wa gatanu w'indwi umwunganirizi akaba n'umuvugizi w'ubushikanganje bw'intwara yo hagati mu gihugu yagabishije umugambwe senere kushobora gufatirwa ingingo taxis niyo ngabo nubwo atazidomye kuri rutoki yemeje ko abanywanyi b'uwo mugambwe baronse amayari mashasha yo kwiturira ku ingoro zabo kugira ngo bacafuze ishusho y'igihugu ariko yashimangiye ko atakutihanganiranira kuri hagati y'abanyamigambwe muri kino gihe yimirije amatora mugabo amashyira hamwe mpuzamakungu nka Human Rights Watch na International Crisis Group aherutse gusohora izegeranyo avuga ko afite impungenge ko amatora adatunganijwe ku buryo n'abatavuganwe n'ubutegetsi bahunze igihugu boyajamo ashobora kubyara ubundi ubugizi bwa nabi Eroje Urika Neza Nairobi Juya Amerika
Hello Jurika Neza arakenewe turacari ku makuru avugwa mu karere y'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu gihugu cy'u Rwanda busaba abagize inama nshinga amateka na nkeguza amateka kugirana ibiganiro na Ekleziya Katolika igahindura imyumvire ku kibazo cyo gutandukanya imvyaro ni nyuma yaho harabasenyeri bamwe ba Ekleziya Katolika basavye amavuriro yabo kudakoresha uburyo bwo kuringaniza imvyaro inkuru yateguwe na mugenzi wacu Asumta Kabuye
Kutavuga rumwe hagati ya leta na kiliziya kuri gahunda zigishwa abaturage zo kuboneza urubyaro byakuriye impaka hagati ya leta na kiliziya gatulika yihariye abayoboke basaga 45% kwijana mu gihugu hose. Iki kibazo ministre w'ubuzima yakiganire n'abagize inteko ishinga amategeko bwo mu mpera z'iki cyumweru. Abagize inteko ishinga amategeko na ministre w'ubuzima bakoze inama nyunguranabitekerezo yigaga ku kibazo cy'ubuzima bw'imyororokere no kuboneza urubyaro. Ministre Diane Gashumba yeretse abagize inteko ishinga amategeko impungenge yatewe na bamwe mu bayobozi bakiriza gatulika barwanye gahunda za leta zo kuboneza urubyaro.
Muri iyo barwa barasaba ko abakozi bo muri ibyo bigo nderabuzima basubiza inkunga zose zigenda zatanzwe muri gahunda yo kuboneza urubyaro zizaba zigisigaye muri ayo mavuriro ku itariki ya 30 z'ukwezi turimo. Ikindi kivugwamo barasaba yuko nta mukozi n'umwe wo muri icyo kigo nderabuzima cyangwa ibitaro ugomba koherezwa muri poste de sante. Kandi nyamara twatwumvikanye mu bworoherane twagize ko poste de sante zose zigiye gukora izo gahunda. None nazo bavuze ko nta mukozi ugomba kujyamo. Barongera bakavuga bati nimubishyire gahunda zo kuboneza urubyaro mu igenamigambi plan of action zanyu. Kandi turabasaba kudakurikirana ibikorwa byo kuboneza urubyaro hakoreshejwe uburyo butari ubwa kamere. Ni ukuvuga ko gahunda twashyizeho nka leta baravuze ngo twe kuzikoresha.
Ministre w'ubuzima asaba abagize inteko ishinga amategeko ko baganira na kiliziya gatulika y'u Rwanda bakabasha kurangiza iki kibazo kuko kimaze kurenga urwego rwa ministeri ayobora.
Kubona amabaruwa agenerwa abayobozi b'ibitaro bya Burera, akarere gafite imirire mibi irenze impuzandengo y'igihugu. Muri Burera harimo imirire mibi irenze 38%. Niba dukomeza kubwira abantu bo mu byari muzuzi si mwe gutanga raporo majyanama w'ubuzima, ibitaro bya Mibirizi, ibitaro bya Kabgayi, ibitaro bya Ruri, ibitaro bya Nemba, aho hose umuturage uhatuye kubona gahunda zo kuboneza urubyaro. Aho ngaho turabasaba kose ko mudufasha kuko inama zarakozwe ntacyo zagezeho. Turabasaba ko iyi nama rwose mufata ibyemezo nk'abashinzwe kubahiriza itegeko nshinga mukagirana ibiganiro n'aya madini.
Bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko bavuga ko bagomba gukomeza gahunda za leta uko zatekerejwe bagashakira buri wese wifuza kuringaniza imbyaro aho yabikorera hamwegereye hatabayeho kurangazwa n'amadini.
Abagore badashaka ko serivisi zo kuboneza urubyaro zivugwa mu nyubako zabo ntekereza ko bari gukontributinga kugira ngo abaturage abakirisitu babo bakomeze bagire imibereho myiza. Twe rero ntabwo tugomba kurangara ahubwo hari izo nyubako igisante gishyira hafi poste de sante. Umukirisitu nagira muri izo santere de sante zabo cyangwa ibitaro byabo bamwe ari ubwo buryo bw'abakondo bavuga yumva bumunaniye bakamubwira ati ariko twe tugarukira aho ngaha hafi aho ngaho bakumva bifashe izi serivisi. Poste de sante ni utugari hose hirya no hino ariko byaba byiza kagiye kaba hafi ukidentifiya ibyo bitaro nangwa amasante de sante adatanga izo serivisi kubera imyemerere hanyuma mugashyira poste de sante hafi aho ngaho mukarishira muri izo serivisi zikabonekamo. Naho ubundi kuvuga ngo mbabyare muri mu kiguzi z'isi icyo gisi ari kintu byeje noneho ngo isi ya ruzi iri hafi ku bastiyo nabyara kuzuza z'akarere kose arababangamiye abantu.
Kiliziya Gatulika ishyigikira uburyo bumwe bwo kuringaniza imbyaro ariko bushingiye kuri kamere harimo uburyo bwo kwifata cyangwa se kubara hakoreshejwe urunigi n'ubundi buryo bwose ariko budasaba ko wakoresha imiti yo kwa muganga. Minisitiri w'ubuzima avuga ko leta ishyigikiye uburyo bwa kamere ariko ko mu gihe bwagora ubufata umuturage atabuzwa no gukoresha izindi serivisi zo kwa muganga.
Kumubwira ngo mwiyakane murimo gukora imibonano mpuzabitsina nabyo ni frustration. Naye n'ubushakashatsi bwagaragaje yuko biri muri bumwe bisenyuye ariko abagize urugo iyo babyihitiyemo bakumva nta kibazo gukora ubwo buryo umwaka umwe ibiri kuko aribwo bifuje n'uburenganzira bwabo nk'uko igihugu cyacu cyemera buri wese kwihitiramo. Ariko tureke niba bidashobotse tubaho ubundi buryo bwizweho aribwo bw'ibinini aribwo inshinge n'ubundi buryo bwose dufite. Njyewe rero nasabaga ko rwose mu gihe kitarambiranye amavuriro akwiye gutanga serivisi z'ubuzima zose zemewe n'igihugu.
Minisitiri Gashumba yavuze ko kubuza abaturage gukoresha serivisi zo kuboneza urubyaro ububangamiye gahunda zashyizweho n'igihugu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta kabuyi na wenyene arakenuye turabandanya ibiganiro vy'ijuru rya Amerika mu kirundi no mu kinyarwanda sentare impuza makungu mpana vya CPI saba leta y'u Burundi kwishikiriza ibirego vy'abatavuga rumwe nayo yikeka ko bagize uruhara mu guhonyanga gateka kazi na muntu mu ico gihugu kuva mwaka wa 2015 huvugira CPI mu kiganiro y'ijuru rya Amerika mu ndwiheze yavuze ko amatohoza ageze ku ntambwe ishimishije na uruhande rwa leta y'u Burundi atamakuru ratanga kubo gwagiriza ko babaratote inzego zayo abanyanya umugambi ku butegetsi canke abandi mu makuru CPI yakoreye ko mu matohoza imaze kwegeranya harimwo ayo yahawe n'amashamwe yadakiranira ivyicaro vya politika nakomeje gukora amatohoza yabo haba kubo bagihohoterwa canke baburiwe irengero mu bariko barakora ayo matohoza akomeje harimwo ishahamwe Fokode mukanya nagiranye ikiganiro na Pacifique Ninahazwe aramutsa hatubwira ivyerekeye isekeza ndondeza icarico reka tumutega matwi
isekeza ndondeza n'umugambi wakozwe n'ishyirahamwe Fokode kuva mu kwezi kwa kane mu mwaka w'2016 icyo gihe tubitanguza twari tumaze iminsi twumva abanyagihugu mu Burundi muri radiyo ko nyuma y'imyerekano yabaye mu 2015 wumva abantu bagenda baricwa ukumva abakenyezi bafatwa ku nguvu ariko buhoro buhoro twateye twumva abantu tubona abantu batwandikira batubwira ko bobo ababo bafashwe mugabo badafise iyo babakura bakajya kubarondera mu bushyo butandukanye bakababura muri icyo gihe murazi ko hariho abantu benshi cyane bari bapfunzwe bashyika mu 10,000 bari muri abo nyine basanga bariyamira igikingo cya gatatu cya Nkurunziza imiryango myinshi ikabona abayo ariko hakabaho abandi bavuga ati uwacu yafashwe na naka ariko twaramubuze ahantu na hamwe iyo bapfungiwe uko iminsi yayo yagiye iragwira niko abantu bateye ba benshi niho rero twatangiye tukiyumvira tukavuga tuti harimo ibindi bintu bishyashya byadutse tutazi ubundi twari tumenyereye abafatwa bakajya kwicwa cyane abapfungwa ntitwari bwumve abafatwa bakabugwa irengero ryabo niko kujya dutanguza rero isekeza tuca dusanga ibyo bintu byari bisanzwe hariho n'ama sezerano mpuzamakungu abikora ko hari ibisata mpuzamakungu bikora kuri ibyo bibazo dusanga mbere icyo cyaha kiri mu byaha bita kimwe mu bigize ibyaha crime contre l'humanité ibyaha by'agahomerabunwa naho rero kuva mu kwezi kwa kane mu 2016 tuba turabitanguye ubu ibaye imyaka itatu abatari bake ababuze ababo nyine bafatwa mu nyuma akabura iyo bagiye baguma batwandikira natwe tukabishyira ahabona tukabikora mu ntumbero nuvuga inka zitatu intumbero ya mbere bari yo gutabariza tubivuga dusaba ko inzego z'igihugu zodufasha kakaba gufasha kamo k'imiryango ko gashika kure kugira ngo badufashe gutabariza abo bantu
hanyuma
tubonye atari ariko arishyura hacaja ko turondera ko abandi bose bamenya ibiriko biraba harimwo n'inzego mpuzamakungu ubwo gatatu naho twatwifuza ko twoshika aho dushobora kwemesha imiryango y'ababuze ababo nubwo kw'ico gisata ntituragishika ko cyane kuko ntituraronka bose bashobora kudufasha kugira ngo dushobore kugira gutunganya iyo miryango y'ababuze no kubafasha kubagarukira ko kuko basanga ari abantu barimo mwihebura udasanzwe
ayo makuru
yose ntabwo gisa n'ibindi byaha abandi bamenyereye kwica iyo bavuze ko umuntu bamwishe birababaje gose uyu muntu abonye uwiwe yari akomeye bakamufata bakaza bakamurasa mu nyuma akamusanga ari ikiziga n'ibindi biteye agahinda gakomeye ariko hari ikindi giteye agahinda kurusha ngaho ni umuntu uwiwe afatwa mu nyuma akaburiye iyo yagiye agasigara ari mu bibazo bibiri bose baratubwira turiho turavugana nabo baragira bati iyo tugeze mu ijoro turarota abo bantu ugasanga umuntu amaze imyaka itatu ubamwe ko arakwiza imyaka imwe atawuzi yagiye bakarara baramurota ku buryo mu gatondo babyuka bibaza ngo baciye kumuronka bamwe bakatubwira nyine babona wa muntu ariko arabahamagara ngo aze kubatabara ni ukuvuga mu gatondo babyuka biteze ko wa muntu yaba asubira kugaruka ariko rirenga wa muntu batamubonye baciye kujya mu kigandaro cyangwa mu buzima iminsi yose bagira ibyizigiro ko iyo bariho bakongera bakagandara ikigandaro kitigera gihera ubuzima bwose
hanyuma kuva mu 2016 kwezi kwa kane aho ndondeza yatangura kugera ino saha mumaze gutororokanya ibitigiri bingana gute vyababuriwe irengero muri ubwo buryo amakuru yabo muyaronka mu bigenze gute narya mutari mu gihugu c'u Burundi
nuvuga yuko aho iyo tuvuze ibitigiri tutandukanya ibintu bibiri hariho imiryango yatwituye cyangwa abantu baduhaye amazina tugafite ari umuntu twari tuzi yafashwe iki gihe tutasubiye kubona be nabo bantu turavye abo dufite amadosiye dufite ararenga amajana atatu bararenga kure amajana atatu ariko abo tuba tumaze gukora ko twebwe nyine kuko umuntu amaze kuduha ibyashyitse turafata umwanya wo kubaza tukabaza abo dushobora kuronka bose haba abiboneye uwo muntu agifatwa usanga avuga ati twaramubonye yari ngaha yafashwe na naka cyane yahamagawe n'umuntu ajya kumwitaba mu kibanza iki hacakurikira ibi ubwa mbere turondera ababyiboneye ubwa kabiri turaronderera mu gipolisi no mu iperereza abashobora kuba bafite amakuru y'ibyabaye ariko rero bene naba nabo n'abantu bavuga bivuge mu gifaransa Susan Onima n'abantu batabakeneye kumenyekana ko baduhaye amakuru kuko bo babishyize ahabona nabo butabapfa aba rero hanyuma tukongera tukaraba ibinyamakuru byose ibyo byavuze kuko mu makuru biragenda biracamo n'abagakora amatohoza tukaraba amakuru yose yoba ariho aho dushobora kuyaronka yerekeye uwo muntu turaheza tugasohora raporo yerekeye uwo muntu mfashe rero abo twamaze gukora ko raporo mwatwituye umwaka uheze waheze tumaze gushyira ahabona amadosiye 107 mu minsi iri imbere twimirije gusohora ayandi madosiye arenga gato 30 tumaze igihe turi ko turakora ko amatohoza amadosiye abantu batarabona tugiye gushyira ahabona vuba umuntu yoshyira yovuga ko ubu turi ku 130 y'abantu neza dushobora kwemeza ko twitohoreje twemeza ko abo bari mu bantu barunzwe ariko ufashe raporo risohorwa n'abandi nko muri FDH baravuga yuko abantu banyirujwe bari hagati y'amajyanane n'amajyanicenda igihe babitanga gushika mu mwaka uheze ni ukuvuga ko ubu bishobora kuba ibiharuro nabo byaraduze kurusha ngaho
ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ni muri sanga twe twashimiye gutumira ubushikiranganji buje ruvye agateka kazi na muntu ugira nabo tubabaze ico bagona kuri kino kibazo ariko ikiganiro batubwiye ko badashobora kukizamwo sense itarabaha uruhusha turafise abakunzi b'ijwi rya Amerika ku mirongo itandukanye ya telefone turahera kuri Samuel Ricardo twaramutse uherereye
ubujumbura mu Burundi
akabazo canke intererano
bwa mbere manje kwa Mutakwatis
barakumva
utubazo ni tubiri hama hariho intererano ntare ku tubazo nagira mbaze nti mbega iyo bagize izo ankete kuko abo bantu bababaye baba bahagaritswe bidashoboye mu mategeko hama bakaburika irengero bakagenda burundu kumbure bahora bashyira ahabona ayo matozo baba bakoze babanje kumbure guha isegeranyo sekere generale wa repubulika kugira ngo nawe abanza kureka icyo sekeranyo kumbure babagirizwa guhagarikwa uwo muntu cyangwa abo bantu ngo babanze batohozwe kuri sa mbere ama ikigira kabiri kumenga icyo sekeranyo ndeza rimaze nuvuga umwanya atari muto vuga nk'ikintu cy'imyaka ngira ngo itari munsi y'ibiri cyangwa itatu
yavuze ko ryatanguye mu 2016 hari mu kwezi kwa kane
bisaba amakonte none hoba hariho ahantu bifata ashobora kuba kuva gitangura gushika nko kwishyira kuno munsi baza barashyira ibyegeranyo byabo kugira ngo umuntu ari we wese akeneye kuraba nimba ari nk'abagiye usanga barabuze ababo mu bwaka gushika ubu ugasanga nta n'amakanda ntibamenya ko ibyagenze gutya ashobora kuba yoraba akaraba yuko atawe iwe arimwo cyane kujya dogira n'igihe nkumbure ibintu bihinduka usange barabikoreye ku butumwa barabikoreye ko abo bantu bagiye barabura ubwo buryo bashobore kuronka base dore do base bashobora kubaronderamo
urakoze ubwira umunsi mwiza Samuel mu gihugu cy'u Burundi ariko wari wavuze ko se n'intererano usongora kuko duse benshi baturindiriye ku murongo wa telefone
wala intererano nagenda mu save ko intererano y'uko bavugana nabo nayo yandi mashyirahamwe adaranye inyungu za politiki bagataha mu gihugu nkumbure amatora y'2020 akazoba bari mu gihugu kugira ngo nkumbure bashobore guterera mu iterambere ry'igihugu no kugira ngo agatika kazi nta muntu kabandanye gatera imbere mu Burundi mu Afurika
urakoze cyane rwose ubwira umunsi mwiza
ndamushimiye rwose Samuel ndanamuramutsa ku bibazo agiye kutubaza ku kibazo cya mbere yabagiye ati mbega iyo mukoze amatohoza muraheza mukabibwira procureur general wa Repubulika murazi ingene ubutegetsi bw'Ubujumbura bukunze kudufata si abantu wumva ko baryoherewe cyane igikorwa turiko turakora ariko ibyo dukora byose turagerageza aya maraporo tukayarungika ku mihora tuba dukise yabo tukaba tuba tunarindira yuko bongera n'icyo banabivuzeko ariko nkuko bisanzwe bizwi ku maraporo benaya kenshi barinumira ntacyo bavuga ko turanabishyira ahabona byinshi bica bihora mbere n'ikibazo bigira kabiri naho tutoba tunabirungitse tubishyira ahantu abategetsi bose b'u Burundi abakurikirana iby'u Burundi bashobora kuza barabikurikirana ati mbega umuntu bitora hehe ahambere ni ku rubuga ngurukana bumenyi gisekeza ndondeza arashobora kubyandika ni web3 ndondeza akaburungu org web3 ndondeza akaburungu org ahagiyeyo arabona amadosiye nka yose tuba tumaze gushyira ahabona ahandi ashobora kwironka ni ku rubuga rwa Twitter naho agira hashtag ndondeza ayigize arabona amadosiye atari make cyane hariho nk'izina ry'umuntu iyo barondera agiye akamwandika iryo zina ricariza akabona amafoto akabona n'ibindi bishobora kuba twaramaze gushyira ahabona icya gatatu ni ucyangira ko nuko uwo muntu wese afise uwazi yabujwe cyangwa afite icyo agomba kutubaza ashobora kutwandikira kuri WhatsApp akarongo k'uguteranya 31 645 325 857 muri icyo gihe yadushikira yahereje ku mpanuro agira ati kutaha imbere y'amatora yo mu 2020 twebwe ntitwifuza ko hobaye na kure yaba byashoboka n'ejo ko tubona twashyitse mu gihugu ariko murazi ko icyo gihugu kitwita abansi b'igihugu muri kino gihe murazi ko imigambi yo kutugandagura twagiye turayikira abona inshuro zitari zike urazi ko hari n'abatwandira bavuga ngo ntitwopfa dusubiye kubona u Burundi urumva twebwe icyifuzo nyamukuru icyo turota uko bukeye ko bwije no gusubira kwibona turi mu gihugu cyacu turazi ko bizoshika tukakibamwo ariko uyu mwanya turi hanze kubera ko bidakunda ko tuhaba icyifuzo cyacu ni ukubana na bene wacu b'Abarundi.
Trafite Hussein kuri indi murongo wa telefone. Hussein ikaze nawe?
Ndi mu Buhindi.
Uri mu Buhindi. Ikibazo canke intere no kwa Pacific?
Yego, ikibazo nashaka kumubaza nkuko ariko arabivuga abategetsi batwara u Burundi nabo barigeze kuri ntunzi tukaba tuzi inzira baciyemo kugira bashobore gutahuka mu gihugu ko baciye mu nzira y'ibiganiro baraganira hama bashobora gutaha mu Burundi none nk'abantu bahagarariye agateka kazina muntu icyo bariko barakora kugira ngo bagondoze ubutegetsi bw'ibujumbura kugira ngo bushobore kuja mu biganiro kugira ngo impunzi ziri hanze nazo zibone uko zotaha bariko bakora iki nk'abantu bajejwe agateka kazina muntu kugira ngo bafashe abarundi bari hanze y'igihugu bashobora gusubira mu Burundi mu iteka ryabo. Ama intererano nayo nashaka gusaba abarundi bari hanze y'igihugu bahunze kumva yuko nubwo bari mu bibazo barimo no munsi si ibintu bizokwamaho kuko n'abatwara uno munsi nabo barahunze nubwo birengagije imibabaro y'abarundi barimwo bari hanze y'igihugu kuko kuba hanze y'igihugu atari amahitamo wagize ahubwo ari kubera ko wagiyeyo ku nguvu wagiyeyo kubera guhunga birababaje ariko nta mvura idahita umunsi n'umunsi abarundi tuzotaha abarundi tuzosubira tube mu mahoro n'umutekano.
Ugira umunsi mwiza ngaho mu Buhindi kandi abarundi n'abanyarwanda muri mu Buhindi turabakeneye ibyumviro byanyu mu biganiro byacu bitandukanye muzore muduhama nimero tubahamagara. Urakoze cyane Hussein.
Murakoze.
Ego Pacific akabazo ka Hussein Hambavu ya ndondeza ngo abari mashirama adakiranira ivyicaro vya politike muriko murakora iki kugira ngo hasubire ibiganiro canke ababifuza gutaha nabo nyene batahuke mugabo bumva batekanye.
Amashyirahamwe yigenga mu bisanzwe uruhara rwabo ruba ruzwi nk'uko ariko aravuga ati ndagejwe agateka kazi na muntu icya mbere cyo ni ukwerekana iby'agateka kazi na muntu uko byifashe mu gihugu ku rundi ruhande ni uko tugenda dufasha hirya no hino kwerekana uko umuti w'ibyo bibazo washobora kuboneka haba kuguca ku bafasha u Burundi ku bakorana n'u Burundi bashobora kugira icyo bavuze u Burundi bukumva twebuke dusanga ikigwanisho cyacu nyamukuru ni gusemerera turasemerera tukerekana ingorane zihari tukereka icyo byavuye ko tugafasha amakungu kugumazi ibibazo bihari iyo byaje bizananye tukerekana kandi naho umuti wuduriza abarundi ukwiye guca ni gufasha impande zose kumva ikibazo gihari n'umuti ubereye.
Pacifique na Hazarongo yefokode kiganiro cyose muri sanga twagiranye mushobora kongera gusubira kucumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com akwe no ngaduce twatubarabangira ibiganiro twatwafite mu kirundi n'ikinyarwanda na Lidiane na Hazwe muhinga bw'ivyuma twari kumwe na Facile Gebehu na ingenieur bari kumwe twe mitwipurize weekend nziza no musaba mungu mwiza.